is we di Americ. Mu Burundi tumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 mu Rwanda ni FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 98 n'ibice 3 mwiriwe neza inshuti zacu kuri mikro muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi
ingwara twayibonye gutyo ibigori birimo kumera byajyumye imyumba harimo n'udusimba tubicamo kabiri ikintu turimo gukora ubona uko abatuhinzi tugatangiza tugatera
ako gasimba kaje ari nk'icyorezo tugeze no mu bigori ahantu byagiye bihingwa hose dusanga niko bimeze
aba ni bamwe mu bahinzi bo mu Rwanda bugarijwe n'icyorezo cya nkongwa y'imyaka y'impeke ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari
tutangurire rero ku makuru imirongo incamake mu makuru duhabatu bashikiriza abagize ugwego gushyiramwe za makungu ONU rujeto mu rundo mutekano ku isi bahuye byihutirwa no musuko wa gatatu kugira biheze igitero cyakoresheje ibiganiro by'icisi myuka y'ubumara cyabaye mu gihe cya Syria abantu ndwi bapfuye inyuma y'uko amabombe yari mu modoka turikiye hanze y'inyubakwa abantu banyweramwo ikawa ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu no mu kwa gatatu abashinga amateka n'abayobozi b'amashyirahamwe atabari imbabare bahuye no mu kwa gatatu mu nyubakwa y'inamashinga amateka ya Amerika kugira batera kamu kuko hofatwa ingingo zigenewe gutuma izereke ikibazo gikomeye cy'inzara mu bice bimwe bimwe bya muri Afrika bitayanzara kurushiriza aya makuru hamwe na yandi twabateguriye turabashikiza ku buryo bunonosoye mukanya mugumye ku radio yanyu amakuru rero tuyahereye ku gihugu cya Syria abagize ugwego gushyira hamwe amakuru onurirwa amahoro n'umutekano ku isi bagirishije inama yihutirwa uno musi wa gatatu kugira biheze igitero cyakoresheje ibigwanisho by'icisha imyuka y'ubumara cabaye mu gihugu cya Syria icyo gitero cyahitanye abantu batari bake abakurikirana ibintu n'abaserukira ibihugu byabo bagirize inteko zishyigikiye perezida wa Syria Bashar al-Assad n'igihugu cy'u Burusiya bicuditse kuri icyo gitero cyabereye mu gisagara cya Khan Sheikhoun ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryatangaje uno musi wa gatatu ko basinzikariwe n'icyo gitero berekana ibimenyetso byerekana ikoreshwa ry'ibigwanisho by'icisha imyuka y'ubumara abahasize ubuzima bavuga ko bashika kwijana mu gihe abandi barenga 350 bageramiwe n'ingaruka z'igitero cyo ku munsi wa kabiri u Burusiya bwahakanye bwivuye inyuma ko ataruhara bwagize muri icyo gitero bwagirije ibitero by'indege z'ingwano za leta ya Syria ku nyubakwa canke ihinguriro ryari ribitse ibigwanisho by'icisha imyuka y'ubumara by'inteko zigwanya ubutegetsi leta ya Syria yarahakanye inshuro zitari nke ko itigeze ikoresha ibigwanisho by'icisha imyuka y'ubumara ku basivili mu kiringo cy'imyaka 6 ingwano imaze mu gihugu cya Syria
kuri iki kibazo cy'intambara yo muri Syria umwami wa Yordania na president wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump bakiganiriyeho cyane umwami wa Yordania amaze rero kuganira na President Trump hariya muri White House ubu ngubu muri aka kanya barimo baragirana ikiganiro bombi bari hamwe n'abanyamakuru mu busitani bwa White House iki kibazo rero abanyamakuru babajije President Trump nimba hari icyo ateganya gukora nyuma ya kiriya gitero cy'intwaro z'uburozi muri Syria arasubiza ati muzabibona gusa mfite inshingano zo gutanga igisubizo abanyamakuru bamurembeje bashaka kumenya niba zohereza abasirikare we yabyirinze ati ntabwo nshobora gutangaza kumugaragaro ngo nzakoresha abasirikare ahangaha isahi niyi mbese mu magambo makeya yirinze kugira ibisobanuro atanga Yordania na Syria baraturanye Yordania kandi ihangayikijwe cyane n'intambara imaze imyaka 6 muri Syria kubera ko Yordania icumbikiye impunzi zirenga miliyoni z'abanyasiriya Yordania na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti President Trump rero akaba yatangaje ko guverinoma ye igiye gutubura imfashanyo isanzwe iha izi mpunzi z'abanyasiriya ziri muri Yordania usibye ikibazo cya Syria kandi abakuru b'ihugu byombi baganiriye no ku bibazo bya Israel na Palestina umwami Abdallah yaje ari intumwa y'abagenzi be b'Abarabu bose yazanye ubutumwa bwabo rero buvuga ko biteguye kwemera leta ya Israeli niba nayo iramutse yemeye ko Palestina iba leta yigenga mu ntara za Gaza, uburasirazuba bw'umujyi wa Yerusalemu na Cisjordania bita West Bank mu Cyongereza. Abarabu batanze bwa mbere iki cyifuzo mu 2002 mu cyumweru gishize bari bateraniye Amana muri Yorudaniya, barongera baragitangaza nanone ku mugaragaro. Umwami Abdurrahman yaje gusaba Perezida Trump kugishyigikira. Ibihugu by'Abarabu ntibyemera leta ya Israeli usibye bibiri gusa. Yorudaniya yagiranye amasezerano y'amahoro na Israeli mu 1994, na Misiri yagiranye amasezerano y'amahoro na Israeli mu 1979.
Abantu indwi bapfuye inyuma yo kuma bombe yari mu modoka turikiye hanze y'inyubako abantu banyweramwo ikawa ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu uno munsi kwa gatatu. Ivyabona n'abategetsi bavuga ko imodoka yuzuye amabombe yahagaritswe n'impaka hanze iyo nyubakwa yari iherutse kugurugwa. Inyubakwa iri hafi y'ibiro birimwo ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu n'ubushikiranganji bujejwe ugwaruka n'inkino. Umuvugizi wa leta ya Somalia Abdi Fattah Omar Halane yemeje inkuru y'abahitanywe n'icyo gitero cy'amabombe, amenyesha ko abantu indwi bapfuye mu gihe abakomeretse bajanywe mu bitaro. Atangaza ko mu bapfuye harimo abakiri bato n'abageze mu zabukuru. Omar Halane avuga ko leta iri kiratohoza igitero cy'uno munsi kuwa gatatu. Ivyabona bavuga ko amabombe yaturikijwe yanyigangije inyubakwa zo hafi yaho yaturikiye. Abategetsi bavuga kuwikekwa mu gitero cya bombe cy'uno munsi wa gatatu i Mogadishu yahunze mu yindi modoka gato imbere yuko imodoka yarimo imbere yaho yari yuzuye amabombe turitse. Radio ya Amerika Washington DC, abashingamateka n'abayobozi b'amashirahamwe atabari imbabare bahuye uno munsi wa gatatu mu nyubakwa y'inama nshingamateka ya Amerika kugira abatera kamu kuko hofatwa ingingo zigenewe gutuma ivyerekeye ikibazo gikomeye cy'inzara mu bice bimwe bimwe byo muri Afrika kitayanzara kurushiriza. Iyo nama yateguwe n'umushingamateka w'umudemokrate w'umuntara ya California Karen Bass, avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikeneye guhaguruka zikaja imbere y'ibindi bihugu mu kigoro k'amakungu ko gufasha abantu bagera ku miliyoni 20 mu karere ka Afrika no mu gihugu cya Yemen bageramiwe n'inzara. Karen Bass avuga ko ari ntango y'umugambi wo guhagurukira ikibazo cy'inzara mu karere ka Afrika. Basa hamwe n'abandi baranebaguye umugambi wa President Trump wo kugabanya amafaranga Amerika iha ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ivyo mu gihe iryo shyirahamwe ririko rigira uruhara rukomeye mu guhangana n'ikibazo cy'inzara gikomeye cyane mu buryo bitari bwabe mu kiringo cy'imyaka 70. Umushingamateka Karen Bass yashikirije integuro y'itegeko yokongereza amafaranga yihutirwa y'ishyirahamwe rya Leta ya Amerika rijejwe iterambere mu makungu USAID kugira iryo shyirahamwe rihangane n'ikibazo cy'inzara muri Sudani yo mu bumanuko. Basize ko bagenzi we bo mu mugambi wa Repubulika bazoshigikira ako kigoro kugufasha.
Urunturuntu hagati ya Pakistani na Afghanistan. Afghanistani yasabye Pakistani guhagarika umushinga wayo wo kubaka urukuta ku mupaka w'ibihugu byombi. Irasa kandi naho ivuga ko bashobora kurwana n'ibi biganiro byanze. Mu kwezi gushize igisirikare cya Pakistani mumbabarire cyatangiye kubaka uru rukuta hagati rero ya Pakistani na Afghanistani. Urukuta ruje rwiyongera ku bindi birindiro bya gisirikare bikaze cyane ku mupaka. Umupaka ufite kilometero 2600. Umutekano wawo warananiranye abantu bihitira uko bashaka. Uyu munsi Inteko Ishinga Amategeko ya Afghanistan yateranye igi impaka zishyushye cyane kuri icyo kibazo. Byatumye umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga Ahmed Shakib Mostagani atumiza abanyamakuru igitaraganya atangaza ko Pakistani nikomeza umugambi wayo, guverinoma ya Afghanistan ingabo n'inzego z'umutekano wayo biteguye kurengera ubusugire n'ubutavogerwa bw'igihugu. Ayo niyo magambo yakoresheje. Pakistan yo ntakiravuga kuri iyi ngingo. Ibihugu byombi bihora byitana bamwana kimwe kirega ikindi kuba inyuma y'ibitero by'iterabwoba no gucumbikira abajya kubikora mu kindi gihugu. Muteze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com no kuri Facebook VOA radio yacu, naho murahasanga ibigano n'amakuru byacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda aho guverinoma yatangaje ku mugaragaro ko igihugu cyugarijwe n'icyorezo cy'agakoko ka nkongwa idasanzwe nkongwa yibasira ibihingwa by'ibinyampeke. Asumta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro.
Udukoko twibasiye ibigori, amasaka, Minisiteri y'Ubuhinzi ivuga ko twatangiye kugaragara hirya no hino mu gihugu, cyane cyane aho bahinga amasaka n'ibigori. Ni indwara abaturage batarabasha kumenya ibyayo kuri benshi isa n'iyabatunguye.
Aze ikigori cyarahishije cyarumye, ndacukura. Bajyaga bavuga nkongwa, nanjye nkaberwa icyari cyo ndacukura ndakibona.
Ugikuye mu kigori cyawe?
Muri iki kigori. Gituma cyuma kigahisha kirya n'amababi kikajya no mu mutima nturora.
Ni indwara twayibonye gutyo ibigori birimo kumera byajyumye imyumba. Harimo n'udusimba tubicamo kabiri. Ikintu turimo gukora ubona uko baduha umuti tugatangiza tugatera.
Aka gasimba kaje ari nk'icyorezo, tugeze no mu bigori ahantu byagiye bihingwa hose dusanga niko bimeze.
Ubu mu kanya nari ndimo gushishura ndimo kureba hava mu turiya dusimba twa nyamwihina. Biro ugasanga ni ibintu birimo gushaka kutwangiriza. Kandi umuntu abashoboye imbaraga nyinshi nibwo bwa mbere indwara ibonetse. Ubundi twari tumenye indwara yitwa nkongwa ariko ikaza mu bigori bimaze kugira gute guheka, ariko ubu ngubu biratangaje kubona nyine bihera mu mizi. Niho hasabwa rero imbaraga.
Intara y'Amajyepfo ni imwe mu zibasiwe n'iyi ndwara. Kuri wa gatatu abayobozi bose bo muri iyi ntara bazindukiye mu gishanga cya Muhombo mu murenge wa Nyarubaka mu karere ka Kamonyi, bari kumwe n'abaturage babashishikariza uburyo barwanya iyi ndwara. Uyu ni guverineri w'intara y'Amajyepfo muri Shantwano Rosa, bari baje kwifatanya n'abaturage mu gikorwa cy'umuganda.
Murabona ni igisimba giteye ukundi, bakita amiwomu mu ndimi z'amahanga. Akaba ari igisimba cyangiza koko ibinyampeke. Kirinjira mu kigori, kikinjira mu mpumba y'ikigori kikakirya, kandi kigatera amagi menshi cyane. Kugira igisimba kimwe gishobora gutera amagereza nk'igihumbi. Icyo gituma natwe nk'ubuyobozi bw'intara y'Amajyepfo twashyizemo imbaraga zo gufasha abaturage kurwanya ibi byonyi. Aho byamaze gukura turabashishikariza kugenda babikuramo, bamara kubitoragura bagatera imiti yo kwica ya magi. Ariko nk'aha mukisha nk'uko mwabibonye, kubera ko ibigori bikiri bitoya turi gusa n'abakumira. Amagere yatangiye gusa nazaho n'udusimba turimo turacyari dutoya, kuburyo twizeye ko uyu muti ugomba kubyica.
Abashinzwe ubuhinzi mu karere ka Kamonyi gana Mwizerwa Rafiki avuga ko kugeza mu karere kose bamaze gutangatanga ibi bikoko byafashe batera imiti kugira ngo barebe ko hari imyaka baramira.
Cya cyonyi kiraza kikajya mu mwumba w'igihingwa kigori cyangwa amasaka, kigateramo amagi. Ya magi akazituruka akavamo utunyo dutoya. Kwa tunyo twagenda ducukura wa mwumba w'igihingwa, none uko tumaze kugicukura tugacaya amababi yo ku mutwe kikuma. Egura n'umusaruro ahantu cyageze batakirwanyije ushobora kuba zero. Iyo kimaze gukura gisigara cyona ku buryo ushobora kugira ngo nitungure indi ryahonye. Nisanga dufite imiti dufatwa bashesha turwanya ibyonyi mu mirima, imiti yitwa roketi n'undi witwa rambuda. Ni imiti ishobora kwica ibi byonyi byinshi nubwo mu bwoko bwa insecte gutyo. Bakoze ubushakashatsi basanga ariyo bikiri bitoya nk'uko ibi byahabingana. Iyo rambuda na roketi iyo ukoresheje neza yuteye inshuro eshatu bamaze gupfa.
Abashinzwe ubuhinzi bemeza ko bataramenya aho utu dukoko twateye duturuka, ariko ngo birashoboka cyane ko twaba twaraturutse mu bihugu bituranye n'u Rwanda. Byari bimaze igihe bivugwamo udukoko twa nkongwa. Abaturage bahuye n'iyi ndwara bafite ubwoba ko mu gihe kiri imbere hatagize igihinduka bahura n'inzara.
Ubu ni ibigori twari tugamije ko twabiryaga umutsima, igikoma, imvungure. Nibyo bintu byari kuzatuzamura mwimi. Inzara rwose yibwiraza nibidakunda.
Bose ko twari dutegereje ubukungu imbere by'ibigori, n'ufite umunyeshuri akamurihirira. Bose bije gutyo wagira ngo umunyeshuri akongera kwiga, turahangayitse.
Murabona ko imyumbati yacitse bitewe n'uburwayi, none ibigori nabyo biracitse byo byari bidutunze n'amasaka. Ni ikibazo gikomeye, n'umuceri numvise ko irimo no mu ngano.
Bikaduhangayikisha, surabona itarimo guca ahantu hakomeye cyane. Indwara ifata ibigori n'amasaka si ngombwa, urumva kandi ari byo bihingwa bitunga Abanyarwanda.
Minisiteri y'Ubuhinzi ivuga ko utu dukoko twadutse mu kwezi gushize kwa gatatu, tukaba tugaragara mu bice byose by'igihugu, cyane cyane ibice bisanzwe bihingwamo ibigori n'amasaka nko mu ntara y'Amajyaruguru, intara y'Iburasirazuba ndetse n'intara y'Amajyepfo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Kamonyi, mu ntara y'Amajyepfo.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Mu Burundi hari amasanamu amaze iminsi atembera ku mbuga ngurukanabumenyi yerekana urwaruka rw'imbonerakure ruriko ruririmba indirimbo zirimo amajambo amwamwe avuga ngo tera inda bakeba babyara imbonerakure. Umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD wiyamirije ayo masanamu uvuga ko ugiye gutanga ibihano ku bagize uruhara muri iyo ndirimbo. Umenyesha makuru wacu Eloge Birikaneza adufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Amakuru ava muri komine Ntega intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi yemeza ko aya masanamu yafashwe ku munsi wa gatandatu windi biheze umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD mu itangazo wasohoye kuri uyu wa gatatu usigura ko aya masanamu yafashwe mu gihugu waruka rw'imbonera kure bwo muri iyo komine rwariko rwifurizanya umwaka mushasha w'2017. Muri iryo tangazo umugambwe Sende David de wabuze ko wiyamirije wivuye inyuma indirimbo ya muri aya masanamu umuntu yumvamo amajambo ngo terinda bakeba bavyara imbonera kure. Nabagije Nancy Nete Mutoni ajeje kumenyesha makuru muri Sende David de ari nawe yategeye ko umukuru iryo tangazo icatumye umugambwe wiyamirije aya masanamu yafatiwe muri Ntega.
Ayo masanamu twayamirije kwera adahuye atajanye n'inyigisho eka mbere n'akaranga mutima karanga umugunyamanga karanga imbonera kure. Ayo masanamu rero amajambo yavugwa muri iyo ndirimbo ntahuye n'ibyo twigisha kandi ntahuye n'ingendo y'ikirundi ntahuye kandi n'indero isanzwe ihabwa imbonera kure. Abaranyereye twategeje rero kwerekana neza aho umugambo uhagaze kubijanye n'iyo ndirimbo eka mbere n'ayo majambo ameze nk'uko n'abatari mu mugambwe wacu bamenye yuko umugambwe sende DFDD hariho ivyo twemera n'ivyo tutemera. Ntitwemera rero yuko habaho imvugo mwene nka zijya zitubahiriza cyane cyane abakenyezi kandi mbere n'abayikoze babone yuko iyo ngendo itabereye.
Kuri iyo ngendo itabereye rero umugambo uri ku butegetsi watekanye ibihano ku bafise uruhara mu vyabaye.
Amatohoza aracabandanya mugabo umugwi ujeje gufata ibihano uzufata ibihano kurabo bose bikika inyuma y'ubuhinga ngurukana bumenyi kugira ngo babishire canke bambike iceyi umuhari w'imbonera kure. Usanzwe muziko arugwaruka kwama tubahamagarira kandi bari ku kivi kugira babandanye bateze imbere igihugu cacu.
Itangazo twavuga ko ari nka gasopo muhaye abantu mu nyuma nti basubire kuza barijajara bavuga ibyo bishakiye aho batumbereye naho ikubaza ko ari kure nko mu Kirundo.
Tuvuga yuko itangazo nkiri ni ugutanga umuco kubiba biriko biravugwa inzego z'iwacu uko zitunganijwe bararonka impanuro zikwiriye kugwe gugusha babariko ubugizerera kanyirira naho nyene umuntu aramugarukana umurongo buhoro buhoro.
Umukuru w'umugambwe Parena uri mu itavuganwe n'ubutegetsi arashima iyo ngendo y'umugambwe Sende DFDD. Zeno ni mubona ari kamenyesha ko imvugo bene izo zaze zikuye kwiyamirizwa n'inzego zose.
Nk'abatavuga rumwe na leta tuzakira neza cyane tubona yuko ngira ngo ejo ari heza ubundi kutavuga rumwe na leta zari kubikorwa umuntu ashobora gukora agira ataraba ntibabishoboye abandi ni bo bishobora gusumba naye ahandi ku bibi twatezwa kuvuga rumwe na leta kuko leta ijejwe kwamira amabi igitangaje gishasha mugabo nuko bivuze ari umugambwe uvyiyamirije kandi ruhande y'umugambwe hariho intwaro hagati mu gihugu abapolisi bobo naho baba baje bava mu mugambwe bo bajejwe kwamira ivyo igituma rero barinze kuza babo mu mugambwe hari habo mu ntwaro hagati mu gihugu n'abapolisi nico gitangaje ingendo mbi ntitwaterezwa kuvuga kubiri na leta twaterezwa kuvuga kumwe.
Ayo matanama gishirwa habona yateye impari cyane kuvuga ngo rukana bumenyi kuri social media. Bamwe mu begereye ubutegetsi bemeje ko ari amasanamu ya kera yahinduwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi abandi nabo bavuga ko abagwanya leta bifatiye amasanamu ubwabo barayahindura. Urwaruka rw'imbonera kure ruramaze kuvugwa mu maraporo menshi harimo ya ONU ko rukoreshwa n'ubutegetsi mu gutera ubwoba abatavuga rumwe nabwo hamwe no kubatoteza. Ibi byagirije leta ntisiba kuvyiyamiriza isigura ko abatavuga rumwe nayo bashaka kuyicafuza kugira ngo bikunde bashike ku cifuzo cyo gutembagaza ubutegetsi no guhindura inzego zitorewe n'abanyagihugu. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Radio ya Amerika i Washington DC. Umuryango wa Afrika y'Ubuseruko wanse gutera igikumu ku masezerano yo guhanahana ibidandazwa n'ibihugu vya Buraya azwi nka EPA Economic Partnership Agreement mu rurimi rw'Icyongereza canke Accord de Partenariat Économique mu rurimi rw'Igifaransa. Inamashikiranganje ya EAC isigura ko ibidandazwa bivi Buraya vyo hava bituma amahinguriro iyo mu karere ahomba ayandi akugara kuko vyoba vyinjiye bitarishe amakori n'amatagisi. Kusiyo nama shikanganje yemereye igihugu kivyifuza ko gishobora gutera igikomukuru y'amasezerano ku giti cyacu. Mumenyesha makuru wacu Yarusha Pierre Craven niyo nkuru araduha ibindi kuri inkuru.
Amasezerano ya EPA azwi mu gifaransa nka accord de partenariat économique n'amasezerano yo guhanahana ibidandazwa hagati y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC no umuryango w'ibihugu bya Buraya Union Européenne. Harimo kandi no gukuraho amakori n'amatagisi ku bidandazwa bikoregwa mu bihugu bigize iyo miryango yompi. Ayo masezerano n'uburyo kandi bwo gufasha ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere kuronka imfashanyo za Buraya. Inama shikiranganje y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yarayifashe ingingo ntabanduka yisegura ko ayo masezerano ashobora gutuma uwo muryango wuzuramwo ibidandazwa bivuye Buraya, maze bigatuma amahinguriro menshi ahomba akugara. Iyo nama yatangaje ko gusinya ayo masezerano nk'umuryango bihagaritswe. Naho biruko hari ibihugu bibiri, u Rwanda na Kenya, byamaze gushyira umukono kuri ayo masezerano kuva mu kwezi kw'icyenda umwaka uheze w'2016. Umushikiranganji w'imigenderanire ya Tanzania na Makungu avuga ko igihugu kivyifuza gishobora gusinya ayo masezerano ku giti cyacu. Ambassador Augustine Philippe Mahiga niwe mukuru w'inama shikiranganji ya yase.
Swala la EPA ilikuwa mpaka sasa linazungumzwa kwa ngazi mbalimbali.
Hagira ikibazo cha masezerano y'ubudandaji hagati ya Afrika y'ubuseruko n'ibihugu bya Buraya EPA cyari kimaze igihe kinini kiganirwa mu bice bitandukanye n'abahinga. Ubu twafashe ingingo ko igihugu kivyifuza ariko kizoyasinya. Harageze igihe twiyumvira ko ibihugu byose byosinyira rimwe ayo masezerano yo guhanahana ibidandazwa, ariko ubu ibintu byahindutse. Suko ibihugu bimwe kumure bizosinya ibindi bireke. Iyo ngengo yatumwe n'ingene ubutunzi bwifashe. Nimba twebwe nka Tanzania turiko dushaka guha inguvu amahinguriro yacu, ntidushobora kwemera guhiganwa n'abandi babimazemo igihe kinini. Twebwe tuhahombera. Umunyeshuri ntahiganwa n'umwigisha.
Uweze kushindana na tajiri. Mwanafunzi hawezi kushindana na mwalimu.
Iyo nama shikiranganji ivuga ahubwo ko hagiye gushigwa inguvu mu mahinguriro asanzwe hari n'amashasha, kugira ngo n'impozo zamaze kwambagwa zizwi ku izina rya caguwa ziveho mu karere kose.
Kuboresha mkakati mzima wa viwanda katika Afrika Mashariki.
Bisigura ko tugiye guha ubushobozi bukwiye amahinguriro yacu muri Afurika y'ubuseruko ayandi nayavuke. Harimo yahingura impuzu n'ibindi, kugira ngo n'impuzu zamaze kwambagwa twita caguwa ziva hanze ntizibe zikiza inyuma y'imyaka itatu iri imbere. Murazi ko izo mpuzu zazanwa n'uko amahinguriro yacu adashobora gukora impuzu zikwiye abanyagihugu bose. Ubu rero tubwirizwa gushyira ingufu mu gukora izo mpuzu, iz'abagore, iz'abana, iz'abagabo, duhingure n'ibirato bya kijambere mbere byiza. Tuzanabishora no hanze y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Nka Amerika itubwira ngo dufate impuzu zabo, kuko itwebwe tutokwikorera ibyacu kandi turima ipampa zivamwo. Ikindi nuko tuzoshiraho n'amahinguro yo guteranya ivyuma vy'imodoka kugira ngo ntidusubire kugura izamaze kugendeshwa, kuko iziza ziba zimaze imyaka myinshi kandi zinahungabanya ibidukikije.
Ni ya miaka mingi, yanatoa moshi sana, yanaharibu mazingira.
Inama nshingamateka y'igihugu cya Tanzania yari yamaze kwankira leta gushyira umukono kuri ayo masezerano kuva mu mpera z'umwaka uheze. Iyo nama nshingamateka yasiguye ko intumbero ari gukingira amahinguriro ya Tanzania kugira ngo ntiyugare. Amasezerano ya EPA yarangiye kuganirwa ko mu mpera z'umwaka w'2014, ariko kuyashyira ku mukono byagiye biragorana. Icegeranyo kiba nk'iyisi yose cerekana ko ibihugu byo muri Afurika y'ubuseruko bishorera Iburaya cyane cyane ikawa, amashugwe, itabi, icyayi, amafi n'imboga, naho ibihugu bya Buraya bikona kurungika muri Afurika y'ubuseruko ibidandazwa birimo imashini zo mu mahinguriro, ibyuma bitandukanye, imodoka zamaze gukora, imiti n'ibindi. Pyekwa bine inkuru yarusha ku bwiju rya Amerika.
Dusubire mu Rwanda aho ikigo cy'ubwikorezi bw'indege Rwandeya gikomeje kwagura amashami hirya no hino ku isi. Ejo Rwandeya yatangiye kujya mu Buhinde muri uyu mwaka, kandi irateganya kujya i Guangzhou mu Bushinwa. Mu kiganiro cyihariye n'umunyamakuru wacu Eric Bagiruwubusa, umuyobozi wa Rwandeya Mirenge John araduha ibindi bisobanuro bagiranye ikiganiro uyu munsi mu gitondo.
Icyo navuga ni uko kugeza ubu twakoraga mu mijyi navuga igeze kuri 20 muri Afurika, ariko noneho unavuye no ku mugabane wa Afurika Dubai. Kuva ejo hashize twatangiye ingendo zacu ku mugabane wa Asia, tujya ku mujyi witwa Bombay mu Buhinde nanavuga ko uyu munsi twatangiye ingendo zacu mu mujyi wa Harare mu gihugu cya Zimbabwe ariko noneho mu kwezi gutaha mu kwezi kwa gatanu tariki 26 tuzatangira ingendo zacu mu Bwongereza mugabane w'Uburayi noneho bizakurikirwa mu mwaka wa 2018 kuzatangira kugira ingendo zacu muri Amerika cyane cyane twarebaga mu mujyi wa New York ariko n'ahandi hose bishoboka tuzahagira ariko muri uyu mwaka tuzakomeza kongera ingendo twakora dukora ku mugabane wa Afrika cyane cyane navuga muri West Africa vuga Mali Dakar muri Senegal hamwe na Conakry muri Guinea siyongera kuzo dukora kuri ubu tunatekereza no gutangira gukorera ibikorwa byinshi muri Cotonou muri Benin hazaba ari aha kabiri basi yacu ya kabiri ku mugabane wa Afurika uretse Kigali
ubwiyo muvuze izo ngendo ibihugu byo muri Afurika Iburayi no muri Amerika abantu bashobora kwibaza ngo Rwanda ifite indege zingahe kugeza ubu ngo
kugeza ubu dufite indege 11 turimo dukora kuri ubu ariko mu kwezi gutaha zizaba 12 ko ariho indi yo mu bwoko bwa Boeing 737 800 nshya izava mu ruganda nayo iziyongera kuzo dukoresha ariko noneho dufite na gahunda yo gukomeza twongera indege bijyanye n'ingendo nshya tuzaba tugiyemo n'ubushobozi buzabukenewe harimo izo mu bwoko bwa Airbus 330 hakabamo izo mu bwoko bwa Boeing 737 700-800 hakabamo nizo mu bwoko bwa Bombardier zose kwa izo ndege dufite kugeza ubu kandi ariko zose tukaba ari indege umuntu yavuga ko ari indege nshya kuko kenshi tuzivana mu ruganda
murebye imyaka itanu ishize abagenzi mwakiraga nabo muri kwakira uwo bihagaze bite byo byo
mu myaka itanu ishize twakiraga abagenzi batarenze 200,000 mu mwaka urumva ko twaraga sosiyete gato cyane tujya ahantu hake cyane ubu twakira abagenzi barenze 170,000 ku mwaka uwo mubare uzazamuka mu myaka ibiri iri imbere urenga miliyoni ku mwaka
twagiye twumva amakuru za sosiyete zitwara abagenzi mu bindi bihugu nka Uganda Kenya zagiye zihura n'ibibazo ukumva ziravuga ko zihomba mwebwe iryo banga mukoresha niri
icyo navuga nuko business yo gutwara abantu mu kirere n'ibintu ntago yoroshye igira byinshi bigira kwingaruka byabari biciro bya essence byabari biciro by'ibintu byose byo dukoresha ariko cyane cyane noneho niyo ubukungu aho tukorera butifashe neza nkuko bimeze ubu ku mugabane wacu wa Afurika ubukungu ntabwo bwifashe neza ibyo byose bigira ingaruka ku myungukire no ku mikorere ya za societe zitwara abantu mu kirere no n'ibintu cyo navuga kuri twebwe turacyari muri fazi yo gukura turacyari muri fazi yo kongera nabyita byo gushora imari ntawe navuga guhomba turimo twaguka turimo dukura nkuko nakubwiraga ariko icyo nakubwira nuko kugeza ubu ibyo dukora twumva tubikora neza kandi birimo bizamuka neza nkuko bishimisha abo duha serivisi natwe babikoramo
Bwana John Mirenge umuyobozi mukuru wa Rwanda ya sosiyete y'indege itwara abagenzi mu kirere turabashimiye kugiganira mu Hayira Dijwi rya Amerika
murakoze cyane
Mukanya turasoze ibiganiro twa cyafite kuri isaha yamara imbere yawe reka dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije abagize ugwego gushyira hamwe mu z'amakungu onirujejwe amakuru n'umutekano ku isi bagirishije inama yihuti guno mu kwa gatatu bira bihweze gitero cyakoresheje ibigwanisho by'ishishi imyuka y'ubumara cabereye mu gihugu cya Siriya
kuri iki kibazo cy'uburozi bwo muri Siriya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umwami wa Yordania bakiganiriyeho barangije baganira n'abanyamakuru president Trump yirinze kuvuga niba azohereza abasirikari muri Siriya ariko yavuze ati nishyano president wa Siriya yarenze umurongo utukura nako yarenze imirongo myinshi
abantindwi bapfuye nyuma yuko amabombe ari mu modoka turikiye hanze inyubakwa abantu banyweramwo ikawa ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadisho uno munsi kwa gatatu
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda shoti zacu rero turabashimiye kuri aya makuru mwakurikiye kuri mikoro mwari kumwe na Thomas Kamirindi
na Fideni Yonga Budushimi kandi niwegeranije ibi biganiro Fatu Arimaskarara ku izina ry'abagenzi banje bose ndabifurije kugira ibihe byiza.